Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi ituyemo abana barenga gato 20,000 ibitigiri bitangwa na SER imfubyi barenga gato 1,950 benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Nduta uwo munsi wizihizwa kuri uyu wa kane aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ibyo abarongozi b'ikambi n'amashyirahamwe aza kubashikiriza mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite abana b'imfubyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashyirahamwe gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira bamwe mu bahaye ikiganiro iry'i Amerika bemeza yuko bayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro
naho umunsi mukuru w'abana uba turakina imuzi kandi tukigira n'ameze nabi tukabura n'icuracu twambara n'ifungurwa tubyuka dusa tumeze nabi
nk'ubu nta bavyeyi mfise kanacinda rero ibibazo ndabonye mu Burundi vyagumye mu mutwe maze yo gushika ino ndaragiye kw'ishure ndize nk'umwaka umwe co numvaye mu muzana wita neza kuvanye n'ubukene nari ifise nk'ivyo reza nevye simbona nkwikanira kuvyo mfungura muhira hama yaje afata umwanzuro wo guheba iki ishure ubure maze guheba ishure rero ubu ikintunze ni guca uturaga kurima canke ngo tuzatora amatafari canke nkaja mu kijiji agiye mu garugi na mu kijiji tukafatwa mu njari tukakubitwa muri agiye imyaka 16
abo bana bahaye ikiganiro iry'i Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere rwose mu nkambi ya Nduta
kubasaba yuko boza nyine baraturabira nyine bakaduha nk'uduhuzu nyine dukabutura nyine nk'abanyeshuri kugira ngo twotwongere dusubire ku ishuri kubera ko ntaho subira ku ishuri atanataka kabutura kandi abona yuko n'amanama yabwira ngo rero yuko uko biva kure ni byo kwa kwiri ngatoka nyina abanyeshuri bahebye ishuri turasaba imyuga ko gukora amakinga kugirana gushona impunzu ngahose ngahose mwa mutugiriye neza
none ni cyo twifuza nka leta ya Tanzania na UN ni turonderere kugira tubeho neza nk'abana bandi
bamwe mu abavyeyi bahaye ikiganiro iry'i Amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania benshi muri bo n'abigeme bajya gukora akazi ko kurera abana
kubera ubukene n'injyanye gaciye batangura bamwe baza barahagarara ku ishuri iyo tugiye muri ndibuze umwana aravuga ati jewe singenda ku ishuri kuko jewe n'ubundi naraye inzara none ndagenda ntariye bacaka bintu hati jewe mawe sinoja ku ishuri agashambara sifise genda mu buturimwe none ndayimesuye aca ndayambara muhira aca bingora gusubira mu ishuri nagenda naho mwigisha kanyirukana jewe genda ntiwamesuye gaca yaduca aho guhera
abana ntihagisha funisha haruguru ntihagira se ntihagira nyina natwe iyo twaje tuva twa dufise umutekano muke ntihagisha funisha haruguru ntihagira tujyane tuva n'ukuri amaburogo yacu byari byiza nk'uko bari kutwegera bakaza bakanaturemera bamaze gutumesha tukaronka amahoro natwe mu mutima twicaye dutekanye kubw'ibyo biratubabaze cyane ko n'abana haragira ahantu bashaje inka y'inkambi bamwe bagatwarira z'ishyushyu abandi bakishyirwayo n'ibyo byose bituma umuntu atamahora aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa
umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriyemo n'ibihugu bya Afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka w'1996 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika.